Ishamba chimeza rya Murehe rimwe mu mashamba y'u Burundi akingiwe riri muri commune Busoni intara ya Kirundo rikajabuka umupaka rikambuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ishamba ritigeze ryoroherezwa mu myaka iheze n'abarironderamwo ubuzima.
Mirabini ya gatanu abantu baragenda bakarundira ahantu hari bangwa ahameze neza karima kasarura kitahi.
Abantu bari baje bava iyo muzaruguru kuko imibereho y'iyo ruguru ushobora gusanga amatongo yaraze.
Muvuze ruguru no kuvuga hehe?
No kuvuga muzaka yanza ega imihingo yose dufate iyo ruguru noneho rero bakira gushikino baca bigura rero kwabo ba muri runo ruhande gushamba rya ruko rya Murehe bakihakuramo ariko barabaza ati no twe tuzoja hehe bamwe bamwe bandurutse babarondera amaparaseri hari ya muntu usenya muri munazi.
Icyakurikiye ivyo ni hindagurika gy'ibihe rifatiye kwitara gy'imvura naho ubu abanyagihugu bavuga ko ugukingira iryo shamba vyagize akarusho.
Haraciye nk'ikiringo kingana n'imyaka ishika nko kuri 6 cankindwi atamvura iboneka nk'uko yahorirwa kera. Gushika naya masaha nyene ku izo ngaruka ziriko ziraza. Ngira nawe urabibona kungene hametse. Haraciye nk'ikiringo kindwi zitatu itagwa. Ubu mbona umengo ngira ni gito umuntu yatengirwa araba aho bagiye umunyagihugu aho tubihumbise umunyagihugu bayimo hakabitera biriko birakura bimwe bimwe ngira murabibona.
Mu bisanzu ico gihe uruzuba kwari ruhari rurenze kandi kugeza none umunsi navuga ngo kibazo cy'uruzuba cyo kuko hano mubona duhagaze murahabona amasaka ariko murashobora gutambuka gatonye hagati y'ikirometero kimwe mushitse hepfo hariya mukamudashobora gusanga ahantu hari n'ishaka na rimwe bivanye n'ukuntu izuba ryaka rikaka nk'umutumba umwe ubundi imvura ikagwako. Turabona yego hariko ikintu cyahindutse ko ariko ikirere bw'Imana ni igipanga.
Dieudonné Nizigimana aserukira ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije mu ntara ya Kirundo aratubwira icyatumye hafatwa ingingo zidasanzwe zo gukingira ishamba rya Murehe.
Haraciye igihe kitari gito rya shamba ryafise hafi amahitashi 5,000 mugabo abantu baza bagenjiramwo bivuye ku mvu nyinshi. Hari abantu barijamwo batagira aho baba bitaba santere harimo abatwa harimo n'abantu bari bahawe mu neza n'umukuru w'igihugu Buyoya biciye ku komine barabahamwe abantu bahungutse hambare baca baza bariha bikatira bazana n'abiwabo babaja ariko haciye imyaka irenga nk'itanu gutyo. Abajejwe gukingira rya shamba INC nico gihe n'umuntu twarabonye ko bidakunda tubona ko tugahomba cyane. Hari abantu bafashije amashyira hamwe arafasha abantu baravayo imiryango irenga 300 yaravuye hama barayikatira igipande umwe wese bakamuha inusu y'igitari kugira abarabaye.
Ugutikiza ibiti mu ishyamba kimeza rya Murehe byaragize uruhara ku ruzuba rukunze kwaka mu ntara ya Kirundo naho hari ibindi bintu byogera ku biti kugira imvura igwe. Dieudonné Nizigimana avuga ko uno munsi harakarusho
iyo abantu bari kuraho nyaya ibiti kubwinshi biratuma imvura igabanuka ahantu y'abantu babihoneje nk'umpeje kwivuga mu kanya bituma icyo ibiti byafashe kugira imvura iboneke nicyo kigikunze imvura ashaka gukuba ugasanga igice kirere cyose cyuzuyemo ibicu byirabura ukibaza imvura ngo iraguye agacaza umuyaga igacigena kugwa mu zindi ntara hari imisozi ihanamye iteye ku n'ibiti nicyo gituma rero usanga yahamuka ari kabugesera imvura igwa mu gihe ari kugwa ntiyigwa ariko mu gihe iguye naho icigwa ari nyinshi igaca igenda hanyuma ugasanga rero ntidushoboye kweza neza. Ubu rero kuvuga basohokiyemo bakaronka igipande cyabo urabishije amaso abona ko ishyamba ariko risana hanyuma n'ibikoko bimwe bimwe biriko biraza nk'ingeregere inkwavu hano batubwira n'uko nyine aha yagweye hari ufunze urushokeramwo harimo n'igikoko bita inzobe.
Mustanira ba komine Busoni Claudine Hashazinka avuga ko babandanya kwita ku rutare kugira ngo iryo shamba riterane. Abantu bose baganiriye n'ijwi rya Amerika mu gihe uwo munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 z'ukwezi kwa gatatu uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amashamba. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.